washesheje buryo mashemererwe siona leta gata twahikombiro bikuru tujwareje enguto zona zishure buryo mumwira muzoriye tujaguza mazarwage nimbendeza Christmas inunji no mwako musya gube ogwihorere
Gube ogwihorere.